Magizineza kugumana nisanganiro kaze murano makuru duhera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Inama y'abungerebe bahurikiye mu ishyirahamwe ry'amashengero ya Pantekote mu Burundi yaritekanijwe kuri uyu wa kane ngo itorere umuti ibibazo birangwa muri iryo shengero bituma abakozi b'iryo shyirahamwe batariko barahembwa. Yungururijwe mu ndwiza Jean-Marie Muhizi umunyamabanga mukuru wa CPBU yizera ko bizogenda neza. Ahamagarira abahohotewe gushengeza mu butungane ababakoreye amabi afatiye ku gitsina n'ubutungane gufata mu minwe icyo kibazo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Hatanguzwa ku mugaragaro iminsi 16 yo kugwanya iyo mabi igitega kuri uyu wa kane. Kugwanya igiture mu Burundi vyagumye mu majambo ya politike ngo kuko n'ubu gitera cyongerekana bivugwa na Gabriel Rufyira Rongo ishirahamwe Olicom gishinze kugwanya igiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta atanguza kuri uyu wa kane sekeza y'iminsi 16 yo kugwanya igiturire. Muca mubikurikira mu idonero ryano makuru mukanya ahagariwe na François Kimana mu buhinga bw'ivyuma mwijumva Omer Ndwayo
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Kaze kandi murano makuru duhera mu gisata c'imigenderanire amasezerano y'amahoro y'i Washington yo kuri uyu wa kane kigarama hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ngo aratangaje kuko azananye n'inyungu z'ubutunzi. N'umwihwezo w'umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga yanonosoye ivyigwa vya politike abona ko ivyo bihugu bishatse amahoro yogaruka ngo nubwo hari imigwi imwimwe itari muri ayo masezerano y'i Washington. Dr Guillaume Ndayikengurutse asigura ko nubwo biruko ari intambwe ivyo bihugu biteye.
Intambwe ya mbere nuko ivyo bihugu bibiri bimaze imyaka vyagirizanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ivuga ati nyabuna u Rwanda ruradutera kuca kuri M23 kugira rudutere. Intambwe ya mbere nuko ivyo bihugu bishobora kugera aho bivuga ati reka dusinye amasezerano y'amahoro, no kuvuga baricaranye baraganira barashika ku rugo rwandiko bita amasezerano y'amahoro bararusinya. Intambara iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo imaze imyaka irenga 30 igirira nabi abanyekongo, igirira nabi abantu bo mu karere, ibuza icyo gihugu gutera imbere, ibuza n'akarere gutera imbere. No munsi rero ko bashobora guhurira hamwe bakavuga ati reka dushyire umukono ku rwandiko rw'amahoro ni intambwe ikomeye ariko atawo vuga ngo bigiye gutuma ako karere gatekana.
Ayo masezerano mubona hari cazomara mu gihe hariho impande zego niyo ngwano zitari muri ayo masezerano y'i Washington.
Ndibaza yuko by'ukuri ivyo bihugu bibiri byoba bishaka kw'amahoro agaruka naho M23 itobihari. Ndibaza yuko by'ukuri ivyo bihugu nivyo bifise ishaka byo kugarukana amahoro muri ako karere. Huboneka karusho kuko burya imigirwana muri aka karere haba muri Congo canke ahandi no muri kahise yamye ifise igihugu iki canke kiriya yishimikiza kugira igira ingufu. Mu gihe rero ibihugu byo mu karere byo kumvikana yuko bigira bifata intumbero y'amahoro niho burakarusha. Ariko murazi yuko hariko haraba n'ibindi biganiro bibera i Doha muri Qatar navyo nyene byo kurondera amahoro muri ako karere hoho bihuza uwo mugwi M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Umuntu agashobora kwibaza yuko ivyo biriko birakoregwa i Washington bifatanye n'ibiko birakoregwa i Doha bishobora gutuma akarere kagarukana amahoro.
Harigeze kuba n'izindi ndavuga nta maseserufi nyumvikano yuko ingwano ihagarara ariko ingwano zikabandanya n'uno munsi zirabandanya aho mu bisiguriya.
Ni kibazo gikomeye ayo masezerano ni mwamwarakurikiranye ingene byagiye biragenda. Murazi ko habaye inguvu nyinshi zitandukanye, hari ibyo bavuze by'i Nairobi, hari ibyo bavuze by'i Rwanda, baratsinda barashika kuri ibyo by'i Washington.
None nigiki Washington yazananye nizihe nguvu yazananye zitari zarakoreshejwe bwa mbere kugira hacye haboneka amahoro ubu kubera ayo masezerano asinywe ni kibazo dukwiye kwibaza hanyuma aya masezerano bariko baravuga ego harimo amasezerano y'amahoro hanyuma harimo nibijanye n'ubutunzi ingene hokoreshwa ubutare ingene amashamba yokingigwa ingene ibihugu byofashanya mu kugwiza imyaga nkuba biratangaje ni gake twari tumaze kubona amasezerano y'amahoro azazananye n'inyungu z'ubutunzi ziri hejuru hamwe rero umuntu ashobora kwibaza yuko izo nyungu z'ubutunzi zitarengeye cyane ibijyanye no kugarukana amahoro muri ako karere bigatuma rero naho haba amasezerano y'amahoro ku rubuga atagihinduka mu bijyanye no gutekanya ibiriko birabera muri ako karere.
Guillaume Ndayikengurutse umuhinga yanonose ivyigwa vya politike akaba n'umwigisha muri kaminuza yariko yishura ku bibazo vya mugenzi wacu Mireille Kanyange. Kugwanya igiturire mu Burundi vyagumye mu majambo ya politike ngo kuko n'ubu gitera congerekana bivugwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishiramwe Lucome gishinze kugwanya igiturire n'isesa kugwa ry'amatungo ya leta atanguza kuri uyu wa kane isekeza y'iminsi 16 yo kugwanya igiturire avuga ko abibaza ko Lucome yananiwe no kugwanya igiturire atari byo koko ngo ico gikogwa si cyo shirahamwe arongoye ahubwo ngo nica abarundi bose
kuma biguma bimeze uko biri no munsi tuguma mu majambo ya politique ivyo niko bimeze tuguma mu majambo ya politique mugabo nta bikogwa bigaragara vyigira biboneka ico nico gituma biguma biri uko nta numwe atabona amabi igiturire mugabo abajeje kugwanya aribo baserukira abene gihugu urabona yuko bavuga ibintu mugabo ntibabishire mu ngiro nico cyonyene nta kindi hanyuma basitwaye nabo abene gihugu nabo bagaca baba bantirumve ko hanyuma ntibabone ko ico ari kintu kibi mu gihugu nababibona nabo bakaja mu cyo bino kwitareza inyasyo mu gifaransa rero nkuko nabivuze ni urugamba rwa twese atarumwe avuyemo mu gihugu hari kintu bita systeme nationale de l'intégrité systeme nationale de l'intégrité igizwe nama branche ashika nk'umunane hariho leta gouvernement hariho parlement assemblée nationale na sénat hariho le parti politique de l'opposition hariho le parti au pouvoir umugambo uri ku butegetsi hariho le media mwebwe amenyesha makuru hariho société civile hariho secteur privé hariho les citoyens izo rero ni nkingi iyo inkingi imwe mwizo nkingi imwe ivunitse canke mugaye systeme yose cibaye ku kuyumvira rongo Olicome yonyine irashobora gutuma igiture gihera woba ushatse kuvuga yuko yo systeme nationale de l'intégrité yubakiwe kuri Olicome oya suko bigenda kuyisi nababwiye ubuhara amasezerano mpuza makungu yo kugwanya igiture kuyisi mugende muyasome neza muzosanga iyo systeme nationale de l'intégrité atamuntu adafise uruhara Olicome ndabishikije ku izina rya Olicome mwe bamenyesha makuru mudamugende kubivuga mwerekane ingene ibintu byogenda ubibwiye wafise ububasha bwo kwishyura mu gihe atabishize mu ngiro murumva yuko haca bikibaza nta mu bisanzwe leta itabikoze inamashinga amateka yacihamagara ati ikabasutamika mugabo ubona abaca bakora iki ubona ko cumengo sinzi burya ibibazo biraho biraho ibibazo nico gituma uru rugamba twese twumve yuko twatewe tugeramiwe naha rero mvuga nti uru rugamba ntirushobora ntibuga umuntu umwe ntibugwa Olicome nubwo abantu bose
mwisata chagate akazi na muntu hohotegwa rikoregwa abakenyezi ntirigira ingaruka kubari korewe gusa ahubwo rinadindiza iterambere ryo mu mutwe ry'abana babo bivugwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu hatanguzwa kumugaragaro iminsi 16 yo kugwanya ihohoterwa rikoregwa abakenyezi n'abigeme igitega kuri uyu wa kane. Angeline Ndayishimiye ahamagarira abahohotewe gushengeza mu butungane babakoreye ayo mabi akanasaba ubutungane gufata mu minwe ico kibazo. Fidel d'Antoine Sabimana
muri iryo sekeza ryari ryahuje indongozi mu nzego za leta amashirahamwe aranira agateka k'abakenyezi n'abigeme umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mu majambo yiwe yerekanye ko ihohoterwa rikorerwa abakenyezi ridasambura gusa ingo ahubwo ryonona na kazoza k'abana. Ku bwa Angeline Ndayishimiye umwana arari joro abona nyina ahohoterwa nashobora gukurikira neza mu ishuri iyo ngeso yo guhohotera abakenyezi iratuma haba guhungabana ku bwonko bw'abana baba bari muri izongo ivyo vyashikirijwe mu gihe hatanguzwe isekeza mpuza makungu y'imisi 16 byo kugwanya ihohoterwa icipfugo cuno mwaka kigira giti tuje hamwe kugira ngo tugwanye ihohoterwa rikoregwa abagore n'abakobwa biciye ku buhinga ngurukana bumenyi muri ivyo birori umutambukanye w'umukuru w'igihugu c'u Burundi yerekanye ubwoko bw'ihohoterwa rimwe na rimwe ritanaboneka ariko rikomeye aho ni nko gukoregwa ihohoterwa ku mbuga ngurukana bumenyi gukwirakwiza amashusho y'urukoza soni mwene byo atazi yo byazananye kwiyitirira abandi ibi byose ni uburyo bwo guhohotera bubandanya bukoregwa abakenyezi n'abigeme ahenshi mu Burundi yasavye abo bahohoterwa ku mbuga ngurukana bumenyi kwitura ubutungane maze ababikoze bashengezwe mu butungane gutyo ubwo bukozi bw'ikibi buranduranwe n'imizi narijya buriko bufata umurindi muremure yongeye asaba ashimitse abajeje ubutungane gukoresha amategeko no kwihutisha ibihano ku bakora bene ayo mahano imisi 16 yo kugwanya ihohoterwa izobandanya hijya no hino mu gihugu biciye mu nyigisho mu nganda n'ibikorwa byo guhimiriza abantu batandukanye mu ntumbero yo gukingira abagore n'abigeme bakoregwa bene iryo hohoterwa igitega Fidele d'Antoine Sabimana ku bwa radio Isanganiro
Fidele d'Antoine Sabimana urakenuye nkumenyeshe gusa ko kutamenya itituka ry'imico no kutabaho kw'ikiyago hagati y'umwana n'abavyeyi ngo ari bimwe mu bitumo rwaruka rwa kino gihe ruhohoterwa ku mbuga ngurukana bumenyi bivugwa n'umuvugizi w'urunani rw'amashyirahamwe haranira agateka k'abana FENADEB muri no minsi 16 hariwe isekeza ryo kugwanya amabafatiye ku gitsina aca ku mbuga ngurukana bumenyi Ferdinand Simbaruhije ajejwe kumenyesha amakuru muri FENADEB abona ko hakwiye urunani rw'abakorera muri ico gisata kugira hagwanywa yo mabi kandi n'amategeko ngo akurikizwe
buryo urumva no kuri n'uburyo mugako bwari bwiza mugabo ubiravye ko byatiza gukoreshwa siko uno munsi abana babigeme cyangwa ndetse n'abadamu bakiri batoho birashika nabo nyene ugasanga nabo nyene ntibabikoze neza nabo nyene rero bakoresha bwe ngo buhinga batiza kuraba byo kuri bere kugira ngo ntibabikomere basanga bite ingorane zo muri kazoza nk'abana babigeme usanga cyane bibagora kuko ntaragera aho ushobora kwiyumvira ngo abone ingaruka mbi z'ibyakoze kuko cyangwa asanga uye nuko n'imico burya ntikimeze nza cyane nka kera kuko burya nkuko mubizi kera burya abantu barahanura no kuvuga umwana yabafise amasata ahira ko yabafise umwanya uvuga ati umwanya gukorerwa byo muhira usanga no munsi byinshi byahinda gusa cyane ndongo sasanga byikubiragoye bavyeyi nabo ugasanga ko mbona batwaye na byinshi ugasanga wa mwana yapfiriye kuko nta camira usanga bigoye kugira ngo kumbe ico no kwita regulation ugasanga iragoye urumva rero mu byukuri umwana ugasanga ibintu bya muhita ubino buhinga n'ivyo ni bwiza mugabo burimo n'ibindi bintu fata ko ari bibi yabana byakunda ko babukoresha neza ku bibereye harimo byinshi rwose byo kwibo kwize hariho cyo gutamaza ama opportunite no kuba abikoresha neza mu byukuri no fata ko ari byiza cyane rwose koze biciye munze muri buno buhinga hariho ibiguma mu kuvuga rero gatosanga bwa buntu bwawe buragiye kandi urumva kuzovuga ngo bigarukane biragoye cyane kumwandi fede tubona ko byukuri kugira ngo amabi byukuri yagabanuke kumbe kuyakura byose biragoye mugabo kugira bagabanuke twovuga ko ari benshi bokora hari byo kugwa n'ababyeyi nibyo hari byo kugwa n'amashyamba twe turimwo hari byo kugwa n'ikibano hari byo kugwa n'abana bo nyene namwe bo nyene nkabwe nk'abanyimenyesha makuru mu byukuri n'amafisi uruhara rukomeye cyane mwese mwokora leta dufate ibintu nk'ibi biteza kubijamo cyane kuko ni ibise n'ubushobozi bwo kunahana binakenewe tuba tuti abakora amabibe nayo nyene byakene ko leta ibahana kuko amategeko dufise no munsi mu byukuri arahari menshi cyane rwose tubona ko yisunzwe byinshi byo hinduka
Isanganiro inami sumbingimba
muri ko mudukurikira ku mirongo ya FM 89 n'ibicende ubujumbura no micungararo yaho hagati mu gihugu hanini hashoboka shira ku 101 uri hakurya y'amazi fyonda wezitatse akaburungu isanganiro akaburungu orge aya makuru uchuya kurikira ikibiriraho harukutumvika na hagati ya bungere bishirahamwe rihurikiye mu mashengero ya Pentecote mu Burundi gufatiye kubotera umukono kuri konte y'iryo shirahamwe ivyatumye abakozi badahembwa ngo haraheze amezi abiri bishikirizwa na Pasteur Jean-Marie Muhizi umunyamabanga mukuru akaba n'userukira imbere y'amategeko iryo shirahamwe amenyesha ko inama yo gutorera umuti ico kibazo yari tekanijwe kuri uyu wa kane itahavuyiba ngo kuko haraba tegerezwa kuyitaba batabonetse Muhizi amenyesha ariko ko abungere bahavuye bafata ingingo yo kuzosubira gukorana mu ndwi za mu ntumbero yo gutorera umuti ico kibazo
inama uyu munsi yari tegekanijwe nk'uko twari twabisezeranye imbere y'umushikiranganje uvyo asanzwe ajejwe harimo n'amashengero n'amashirahamwe yari yadutumiye ko kugira ngo atumvirize bijanye ingorane dufitanye ziri hagati y'abagize ishirahamwe hagati y'abagize ishirahamwe nyana hagati y'amashengero ngize iri shirahamwe rya sebe nyuma rero ashaka tubwira ati genda yake mu isubiremo na cyane cyane karimwe musanzwe mubatse imitima y'abantu nyuma tuca turabiyaga tubashira historiki yo kugira inama tariki uyu munsi wa kane rero tushi dusanga bamwe ntibaje basanze bataje rero bari barongoye inama baca baravuga bati ko dusanze ko ibitigiri bisabwa bidakwiye inama ikibaye naco dushobora gushika ko inama turayisibije ariko kandi nyemo kuri kibazo cari gihari cari kintu kivyanye n'abashobora kwisosinya ku makonte ya CPB kugira ngo nosi bibazo bihari cyane cyane ku bakozi bari hano batari ko barahembwa bashitse ku kirimbo cy'amezi arenga abiri batari ko barangwa bashara kabo kubera ko amakonte yahagaritswe kandi hagarikwa abeneshira hamwe nyene kuko kwebwe bashasha twinjiye tugeze turonka umwanya wo kwemererwa kuja gusinya kugira ngo ibikorwa vyishira hamwe bibandane ubu nta makonti ariko arasinywa bimeze nk'ivyahagaze kubera ko jewe maze kuja nararavye mbona ukwezi kugira guhere abantu batari ko barahema ca ndaraba manuel de procedure iki tubwira ya 2025 cyangwa ya 2025 iki tubwiye sangirerekana yuko gukurikirana ubuzima bwa CP kwa buri munsi ko biri mu minwe y'abanyamabanga bakuru ba CP ca ndandikira amakarita mu banki ndababwira yuko basubiritsa abantu basubiriwe mu kibanza cha Secretary General yasubiriwe bagashira mushasha yinjiye mu kibanza cha Secretary General ajwe yasubiriwe bagashira winjiye hanyuma mu kibanza cyo asanzwe ajeje ubutunzi kamugumizamo kuko atahindutse nyuma rero mu nyuma niho habaye indi nama te executive yakorana cyo kibazo kiragaruka cy'abasignateur ariko abari mu nama nitwa cyumvikanye ko rero twaca twandika mu banki ati nubwo biruko abo bashasha baje mu banki ariko nta president acti hari ya ubuzima bwa sport cyabazo twebwe n'ivyahinduka muzo bimenyesha
mahera
yabara hari mu banki hari habuze anse habuze uburenganzira bwo kujya kuyasinyira kugira ngo bayaronke kuko be nishira hamwe bavuga ati itura determine bazosinya neza ku makonti kibazo nicyo iri kibazo kiri muri rishira hamwe cyangwa amashenge nuko hari imigwi igabuye batavyumva ku mwe arimo guha jere 5 mu guha jere 10 abakozi babwiwe yuko ku munsi wa kabije ku wa gatatu donc mwiyindwi igiye gutangura be nishira hamwe bazongera gukora mvuze be nishira hamwe na babongere barongoye amashenge bazongera bakorane kugira ngo bagitumbereze kandi abakozi bashimye bagiye kuguma bihangana
Jean-Marie Muhizi umunyamabanga mukuru akaba n'userukira imbere y'amategeko ishira hamwe CPB rihurikiye mu mashengero ya Pentecote yari kuri micro ya mugenzi wacu Alexis Ndayisenga
Kumenya amategeko ni ngombwa
Umunyororo wa mezi atandatu gushika ku mwaka umwe hamwe ni hadabu y'ibihumbi amajana abiri gushika ku miliyoni zibiri z'amafaranga y'amarundi nico gihano cy'umuntu wese acuruza canke ashora hanze ikariyeri icukuwe mu buryo bubayabaye ataruhusha bifitiye Stella Ndayishimiye yasomye itegeko rigenga ubutare ryo kuwa kane myandagaro umwaka w'ibihumbi 2023 asanga bitekanywa n'ingingo y'amajana 252 izindi ngingo zoba zivuga ukuntu ivyaha byo mu bikorwa by'ubutare bihanwa wasanzemo n'izihe gastera zivuga iki neza na neza
Iyo tegeko mu ngingo ya 250 rivuga ko umuntu wese acuruza canke ashora hanze ubutare ibiva mu bucukuzi bw'ikariyeri hakoreshejwe uburyo buhanitse canke ivyahinguwe vyavyo atabirekuriwe n'amategeko ahanishwe igihano c'umunyororo w'umwaka umwe gushika ku myaka ibiri hamwe n'ihadabu y'imiliyoni 10 gushika ku miliyoni 200 z'amafaranga y'amarundi canke kimwe muri ivyo bihano iyo ngingo itegekanya kandi ko ubutare bwacukuwe canke bwadandajwe mu buryo bunyuranye n'amategeko bufatwa ku kanya nyene n'inzego zibifitiye ububasha zabibonye bigaca bihabwa sentare bijejwe ubwo butare buraheza bukagurisha camunara ubwo butunzi bw'igihugu umuntu wese adandaza canke gashora hanze kariere yacukuye mu buryo bubayabaye canke byayihinguwemwo atabifitiye uruhusha ahanishwa umunyororo w'amezi 6 gushika ku mwaka umwe hamwe n'ihadabu y'200,000 gushika ku miliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi canke kimwe muri ivyo bihano nkuko bitekanywa n'ingingo y'252 y'iritegeko hisunzwe ingingo y'251 y'iritegeko uvise uruhusha rwo gucukura ubutarafashwe ariko aradandaza ubutare mu kibanza babudandarizamwo bita comptoir d'achat mu rurimi rw'igifaransa atabifitiye uruhusha ahanishwa ihadabu y'amafaranga y'amarundi miliyoni 20 gushika ku miliyoni 50 kandi uvise ikibanza bagurirako canke bashorerako ubutare atubahiriza ikiringo co gutanga ikori rijanye n'ubutare bwashowe hanze nkuko bitekanywa n'ingingo y'148 y'iritegeko ahanishwa ihadabu ringana n'ibice 5% by'amafaranga atagarutse mu gihugu nayo mu ngingo y'254 iryo tegeko nyene ritekanya ko umuntu wese abera intamba myishigwa mu ngiro y'ingingo zitangwa n'ubushikiranganje ujejwe ubutare n'agataka ahanishwa ihadabu y'imiliyoni 5 gushika ku miliyoni 10
Inkuru ya Karimanzira
Karimanzira wacu no munsa dushikane mu Kirundo atuyagishirize abegereye ibiyaga vyaho mu Kirundo bavuga ko badatahura igituma bakena amazi meza kandi ivyo biyaga ari vyo vyo bafashije kuyaronka babona ko inzego z'igihugu zikwiye gutegura imigambi yo kubaronsa ayo mazi hakoreshejwe ivyo biyaga ngo ivyo tumi ikibazo c'ubukene bw'amazi gitora umuti muri ico gice ni Alain Désiré Bukeye neza
Uturimo turareba twegurira amazi tubona dupfaho ubusa turazuba abagenera kadukubita tuyarebaho amazi meza kugira ndayanywe
turi ku nkengera y'ikiyaga cohoha ku ruhande rw'agacimbiri Kigozi umutumba yaranda zone kavomo ya komine Kirundo abegereye ico kiyaga basanga ayo mazi abapfuye ku busa mu gihe bakeneye amazi meza
bangare biyaga vyinshi kandi byo biyaga tubibona ubutakamaro tubona kesh twari dufitiye kubera Nangu vuzi dufizo kuyadoza, kumisozi, kugia tunayakuleeshi. Chono wana gusanga angu tukawasawa, katugira ngimbele, kaduseruchira, katushakashachira mubugyo, tukono kukua mazi yoduga, kumisozi kumitumba, kayakuleesha.
Babona ko ivyo biyaga bikoreshejwe neza byofasha kandi n'abarimye kuvomera imirima igihe bikenewe.
Kuko kugira mvomera umurima ku metero 50. Ndaduga na mazi nkirigwe ntugutinye cyangwa ndimo ndavomera imbuto ariko amarozi kankazi kampana ko haba hari uburyo hamwe mushigira imbere mu kadufasha bakaduserukira amazi bakayishira ku mitumba ruguru buryo umuntu wari wese naho uruzuba gwaka iyo zarafata akanya taya amazi naho yaduhaye sayo kunywa gusa reka mfate na zijya ndengarenga ndazipfomere ndetera amayi ubushobotse
Muzitanteri wa Kirundo aremeza ko iruhande y'ibiyaga iyo komini ifise amasoko arenga 300 yari gufasha kuronka amazi meza
dusanzwe dufise cyo no kwita ko ari nk'inguvu mwico gisata kijanye n'amazi meza izo nguvu no vuga nka karorero ni biyaga dusanzwe dufise byinshi turafise kandi n'amasoko y'amazi aho kugeza ino saha dufise amasoko ataratunganywa agera ku 336 zezo surumva ko ari nguvu
mu gihe komine ya Kirundo yategekanije amafaranga ashika miliyoni 200,000 no mwaka kugirageze gutora umuti w'ico kibazo aho bishoboka Jean Bekmas ndi kujyayo avuga ko bitegekanijwe ko hasanugwa imigezi y'amazi ishika 200
gukwiragiza amazi mu bene gihugu ni bikorwa bisaba uburyo bwinshi nta muntu ashobora guca bikora mu mwaka umwe ngo ace arara akwije hose muno mwaka twategekanije gusanura imigezi 200
Ako karere kakaba kagizwe n'ibiyaga bishikindwi ari byo cohoha Gweru Gwihindla Kozwazo Kanzigiri na Gitamo na Rungazi na Gacamirindi Muzitanira wa Kirundo akamenyesha ko ku mitumbi 144 igizi yo komine 84 ari ikenye cyane amazi meza
Alain Désiré Bukeye neza aha niho duce dusozerera makuru twari twabateguriye mwakoze kuyakurikira dushimire na François Kimana dufashije muhinga bw'ivyuma muwe mukurikira ibiganiro vya radio Isanganiro